Ini Radio Izwi di Amerika. Radio Izwi di Amerika bagiri Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Ishuti ya Bose. Mwiriwe shuti mwese muduteza matwi, ni Fidele Niyongabo baramutse bahikaze mu makuru yaka kanya. Abanyagihugu baba mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bariko baratera kamo leta kayisaba guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke gitegwa n'ingwano imaze imyaka ibiri hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho.
Icyo twasaba nuko twaranabisabye kenshi nuko yakwikubita gashi ikikosora koko ikaba leta y'abaturage, ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage, ikarenganura abaturage bo muri kano karere, ikabona ko nabara abaturage bayo.
Icyo twifuza yuko Kongo yadukorera nuko icya mbere yaduheza amahoro tukabaho neza, population ikabaho neza. Barashaka yuko ituzanira nyine abasirikare kaducunga.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu Minembwe. Mu Burundi kuva ejo ku munsi wa kane gushika ku munsi wa gatandatu ariko habereye igitega ku mugwa mukuru wa politiki gikorane cy'iminsi itatu gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo. Afrika y'Epfo iri mu cunamo inyuma rupfu rutangaje rwa Jackson Mtembu yari umushikiranganji muri leta n'umujenama wa perezida, akaba yari azwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemo na COVID-19. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Afrika y'Epfo iri mu cunamo inyuma y'urupfu rutangaje rwa Jackson Mtembu yari umushikiranganji muri leta n'umujenama wa perezida, akaba yari azwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemo na COVID-19. Eugenie Mukankusi adufitiye ibindi.
Perezida Cyril Ramaphosa kuwa kane yatanze ubutumwa bw'ifatanye mu kababaro n'Abanyafurika y'Epfo, avuga ko atunguwe kandi ababajwe n'urupfu rwa Mtembu wari ufite imyaka 62. Ni uwa mbere uzize COVID-19 mu baminisitiri batandatu b'Afurika y'Epfo barwaye iyo ndwara. Mtembu mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko yasanganywe virusi ya corona ubwo yari yagiye kwisuzumisha ububabare bwo mu nda. Urupfu rwe ruje mu gihe Afurika y'Epfo ihanganye n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19, virusi y'ubwoko bushya bikekwa ko yabikwirakwira ku buryo bworoshye kurusha iya mbere. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yemejwemo abantu banduye barenga 1,300,000 kandi hapfuye 39,501 nk'uko imibare y'ikigo cya kaminuza John Hopkins gikurikirana ibya virusi ya corona ibigaragaza.
Urakoze Eugenie. Siriya ivuga ko abantu bane bahitanywe n'igitero cya mbere cya Israel kuva Biden atanguye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru.
Abashinzwe kurinda ikirere cya Siriya basubije nk'uko babyise ubushotoranyi bwa Israel mu karere uyu munsi kwa gatanu. Igitero cyaguyemo abantu bane bo mu muryango umwe nk'uko itangazamakuru rya Leta ya Siriya ryabivuze. Israel yagabye ibitero bibarirwa mu magana muri Siriya muri iyi myaka ishize ku bakekwaho kuba abasirikare ba Irani boherejwe cyangwa intwaro zashyikirijwe abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah b'Abanyalibani bashyigikiwe na Irani. Amakuru aturuka mu karere avuga ko ibitero nk'ibyo byiyongereye mu byumweru bya nyuma Donald Trump ari hafi kuva ku buyobozi bwa Amerika. Ibyo bitero bishya biramutse byemejwe bya bibaye ibya mbere kuva Biden agiye ku buyobozi kuri uyu wa gatatu. Israel yishimiye inkunga ya Trump, itegereje kureba niba ubuyobozi bushya buzongera gusuzuma ingamba za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Israel yanze kugira icyo ivuga ku byatangajwe na Siriya ko abashinzwe kurinda ikirere bayo bahanganye na misile z'umwanzi bakazihanura hafi ya zose. Igisirikare cyabwitangazamakuru rya Siriya ko hari hafi mu masaha 10 za mu gitondo ubwo umwanzi Israeli yagabye ibitero by'indege hakoreshejwe za misile zaturukaga mu cyerekezo cy'umujyi wa Tripoli muri Libani zerekeza hari ubuyobozi bw'umujyi wa Hama. Nta bisobanuro cyakora batanze ku bijyanye n'abari bibasiwe.
Tugushimire Eugenie. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Charles Michel yavuganye ku telefone na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho yamusabye kurekura umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny. Yasabye kandi ko haba itoza ku isumu Navalny yahawe mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'2020. Navalny yatawe mu mvuto mu Burusiya ku munsi w'Imana inyuma ko atahutse muri icyo gihugu avuye mu Budagi aho yari yagiye kuvurirwa. Bwari ubwa mbere agaruka mu gihugu ciwe kuva ahawe isumu. Umuyobozi w'akanama gakuru k'umuryango w'umwe bwa Buraya Charles Michel avuga ko yabwiye Perezida Putin ko uwo muryango wiyamiriza ifungwa rya Navalny ukaba usaba ko arekurwa bidatevye. Asaba kandi abategetsi b'u Rusiya gukoresha itohoza ribereye mu muco kwigeragezwa ryo kugandagura uwo munyapolitiki atavuga rumwe na leta. Navalny avuga ko Perezida Putin ari nyuma y'abagerageje kumugandagura. Yamara abategetsi b'u Rusiya baravyiyamiriza bavuga ko atavyemezo babonye vy'uko yahawe isumu. Titezwe ko abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'umwe bwa Buraya bihweza ibindi bihano ku bantu boba baragize uruhara mu igeragezwa ryo kugandagura Navalny ku munsi wa mbere i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet naco ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuva ejo kwa kane gushika ku munsi wa gatandatu ariko habere igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi igikorane cy'iminsi itatu gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo azobaje gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye yabangikanya ayo mabanga nayo kurongora igihugu kugeza ubu. Yaroje buri kaneza ni Nairobi muri Kenya adufite ibindi kuri inkuru.
Kibuga cy'indege cya Gitega ku mugwa mukuru wa politike aho umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushima Imana kuva kuri uyu wa kane. Amasengesho azomara iminsi itatu. Uyu ni umugenzo w'umugambwe ufise kuva ku butegetsi aho witegurira ibikorwa bikomeye. Aya masengesho aganisha ku itorwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wawo ritekanijwe kuwa muhungu w'iyindwi nyene. Uwazosimbura Evariste Ndayishimiye kugeza ubu yaramutwaye amabanga hamwe nayo kurongora igihugu. Ibihushanye no ku ngoma yowe yasubiriye Pierre Nkunziza kuva Ndayishimiye yawe mu mabanga amasengesho ya leta ayo umuryango wiwe nayo mugambwe yamatangurirwa muri paruwasi za Katolika ayugururiwe muri Kriste wa Gitega. Musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega mu ishengero rya Katolika Simon Ntamwana niwe yasomye misa akaba yashimiye Imana yarinze Burundi umwaka ushize wose. Yagiriye kamagaje abategetsi cyane cyane gukorera Abarundi bose batavanguye. Kubwiwe si ngombwa ko abantu bagira ibyumviro bisusa kugira ngo babane neza. Musenyeri mukuru Simon Ntamwana
muri umugambwe utwari igihugu no munsi mukaba kandi mwemera Kristo ndabahanuye nini mwigane Kristo mugize Burundi amaba bunyoshe kuko mu bukunzi kandi kubera icyo mukabwigura Imana yaradutegetse gukora no gukoreranira tutibagiye mbere gukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere twese. Ugusonera no kwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamo. Nturinde ko dusangira n'ibyiyumviro si ngombwa ibyo bizoza hanyuma. Nabonye ko undaba ryiza ibyo bizoza biriruka nina gushima umutima uzoba wanyeretse uzoba wanyakiranye.
Uwo mutima ni wamenyesha ko ushoboza abantu guharira n'ababikiye ababo no mu gihe batabasabye imbabazi asaba indongozi kububiba.
Inkurikizi y'uko kugirira neza mugenzi niteba kwibonekeza zandamusonera ndamwereka agaciro kiwe ndamwubaha na wahari aca yiyumva aca ashaka ko dufatanye urugendo. Tubwirizwa rero kwama turi abatabazi ba bose ntihagire umuntu n'umwe yumva ko asigaye inyuma cyanjye ko atere ibiruhande. Icyo cyubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira n'urya nitu umwansi wanje urya nyene yampakije urya nyene yanyiciye urya nyene yanyiciye maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira inyigisho ya Kristo niyidusaba kurekurira ikibi twagiriwe naho mbere nyine kukitugirira atubarerekana ko yacigaye ko kandi atakigisubira.
Perezida Ibahise ndayishimiye ku muhinga mahagaze aho yasubiriye yahimbarije hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD ubwa nyuma kuwa 29 ukwezi kwa gatanu 2020 yashimye kubona amatora yamushikanye ku ntebe iri hejuru y'izindi zose mu gihugu atakurikiwe n'imvururu nk'uko byarimenyerewe mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye:
Imana ntiyaduhaye umukuru w'igihugu gusa, yaratwuhiririye iduha n'ibindi byinshi. Yaraduhaye umwana ikiduha naho tumurerera hari amahoro. Erega nta usamara induru ivuga. Kare twahora tuva mu matora ukabona abanyamigambwe basubiranyemwo, ukabona mbere niho abantu batanguye kwicana, none twebwe twahereje amatora hataba ituze. Byerekana yuko Imana twayisenze iratwumvira, iraduha indongozi z'ukuri, yongera ikiduha n'amahoro kugira ngo izo ndongozi zironke aho zisukurira abenegihugu hari amahoro.
Murano masengesho kiretse abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi zawo ku rwego rw'igihugu n'intara, yanitabwe kandi n'indongozi z'amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga acuditse n'ubutegetsi. Nakabyo kandi ho guterereza amafaranga n'ayandi maturo afasha mu kubaka igorofa ririko ryubakwa igitega CNDD-FDD witiriye igicaniro c'Imana. Uwo mugambwe bukabugomba kukurunganwe rw'abakunzi babo ruzokurikirana ruzokwamaruja kubahimbariza rwibuka ku bwabo aho mukama yabakuye. Eroje uri kane za
urakoze Eloge. Umugwi w'igihugu wigengurejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH watangaje kutewe impungenge no kugene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Ni mu gihe amashirahamwe yigenga avuga ko abana barenga ijana bahohotewe mu kiringo c'umwaka umwe, bamwe muri bo bahasize ubuzima abandi baraborezwa igufa. Umugwi w'igihugu CNDH wemeje ko watanguye amatohoza yimbitse muri ico gisata. Ibindi kuri inkuru murabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwo umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH, Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme mu Gifaransa, ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryarenze ihaniro. Ni rya mbere uwo mugwi uhaguruka ukavuga ko ihohoterwa ry'abana ryabaye ndanse. Mu kiganiro wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura, uwo mugwi watangaje ko abana barenga 50 bakubaguwe, abandi bagahohoterwa ubuzima canke bakicwa mu kiringo c'amezi atandatu aheze. Uwo mugwi wigenguje agateka kazi na muntu wavuze ko nka bose bari munsi y'imyaka 13 ko abenshi bishwe mu buryo budasiguritse, abandi bakanyuruzwa n'abarezi mu ngo. Utanga karorero ku mwana wo ku musozi Munagana muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, yivye ivyo kujya mu nkono y'umubanye kundwa iheze umuvyeyi wiwe mu kumuhana akamuturira kuboko kw'iburyo. Mu kwezi kw'11 umwaka uheze naho umwana w'imyaka 5 yarakubiswe harasenzikarizwa ubuzima na mukase ahitwa ku Interekwa quartier Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Mu matohoza y'uwo mugwi kandi mu kwezi k'8 grenade yaratewe muri quartier ya Gahahe kw'ibarabara 11 muri komine Mutimbozi intara ya Bujumbura, gica abana 3 hamwe n'ibindi. Uwo mugwi uvuga ko ukiriko uratohoza ko uwo mugwi CNIDH uvuga ko iryo hohoterwa rikabije. Consolata Habimana nicegera curongo y'uwo mugwi:
nta muvyeyi umurezi cyangwa umwigisha arekuriye guturubika cyangwa guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo, kubaheba cyangwa kutabitaho bikwiye. Umugwi w'igihugu CNIDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi, abavyeyi, abarezi, abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko uhohotera agateka k'abana ari icyaha gihanitse. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urasavye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akwirikizwe kandi yubahirizwe.
Mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze Urunani FENADEB rw'amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'abana mu Burundi rwabwiye Ijwi rya Amerika ko agateka k'abana barenga 50 kari kamaze guhohoterwa. Kuri abo hiyongera ko abarenga 200 batwawe gukora ibikorwa biruhisha cyane cyane muri Tanzania, bakuwe mu ntara zo ku rubibe n'igihugu cy'u Burundi ku mwaka uheze. Isidore Ntetruge umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu muri FENADEB yabwiye Ijwi rya Amerika ari Bujumbura kugwa fatwa nk'urudandazo wa gw'abana.
Ni komine yarengeje urugero mu minsi iheze, ni mu ntara ya Rutana, itwi komine itwa Mpinga Kayove, abana bashika ijana na 63 bose ahanini arabahungu bakekwa ko baba bagiye gucingira mu gihugu cha Tanzania mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero abana barenga 3,270 mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1,900 nabo nyine bahevye ishure turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara nayo makomine tugaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi abo bantu rero bibipfa mutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi bariho mu Burundi
umugwi w'igihugu jeje wagateka akazi na muntu nawe wavuze ko uri kurakenguza neza mu gihugu cyose ingene cyo gisata cifashe
umugwi w'igihugu wigenga CNDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri zihohoterwa ryagateka kabana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abene gihugu kubahiriza no gushingira agateka kabana mu kurangiza abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana ko bo kwitura ibiro by'umugwi w'igihugu wigenga CNDH biri igitega Makamba Ngozi no ngahanyene ku cicaro cya CNDH canke bahamagare ku nimero 22 27 71 21.
Amashami yigenga asaba umugwi ko wogira inama leta ingene abafatiwe muri bene ivyo vyaha bahanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo bituzwe burundu. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver. Bamwe mu banyagihugu baba mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bamaze imyaka irenga 2 mu ntambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho basaba leta ya Kongo kububahiriza umutekano muri uyu mwaka w'2021 kugira abahunze izo ntambara basubire aho bari basanzwe baba. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiye na bamwe mu banyagihugu bo mu Minembwe.
Twabwe n'intambara nyinshi nkuko abantu benshi babashe kubibona tubivuga kandi twakoze ibishoboka byose tubigeza ku nzego zose z'igihugu cyacu zagombaga kubimenya. Twagize n'amahirwe reka mbyite gutyo yo gusurwa n'inzego z'umutekano zishoboka zose muri iki gihugu zageze hano kandi tuzibwira amakuru nazo zirayibonera. Ariko rero ntabwo twishimiye imikorere y'izo nzego zose za leta kubijanye no kutugarurira umutekano mu karere. Twebwe kugeza ubu nk'abaturage ntabwo tubona ko leta yananiwe, tubona ko nta bushake kuko umwanzi uhungabanya kano karere arazwi aragaragara kandi nta mbaraga afite imbere ya leta. Ariko rero kuba n'uyu munsi batarabasha gukoresha ubasha bafite n'ubushobozi bafite kugira ngo barangize ikibazo cya hano ni kibazo nihurizo tutabasha kumenyera neza igisubizo. Icyo twasaba nuko twaranabisabye kenshi nuko yakwikubita gashi ikikosora koko ikaba leta y'abaturage ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage ikarenganura abaturage bo muri kano karere ikabona ko nabara abaturage bayo kimwe na uburenganzira bw'abaturage ba hano dukeneye ko bwubahirizwa. Abaturage ba hano nk'ubu ngubu murabizi ko tumaze igihe bose abaturage basigaye muri kano karere mu bwoko bw'abanyamurenga benshi bahungiye hano mu Minembwe niho babarizwa. Andi moko nayo bamwe bararengutse hano rurenge abandi baja mu butundi duce ariko siko bose bishimiye kuguma iyo ngiye kuko bamwe bari batuye hano. Kuri aba basigaye hano rero bakeneye gusubira iwabo, abanyamibunda bakeneye kuja mu Mibunda, abanyaminembwe ubwabo ntibabasha kugera mu mihana yabo ngo bayisubiremo bayikoreremo imirimo yabo. Ubwo burenganzira nibwo tukeneye abantu basubira iwabo kuko iwabo ntamwa taduye hari ikibazo ni leta itabikora neza ariko nta mwanzi uri mu mihana yacu twavuyemo ahubwo leta niyita dusubizayo kubera icyihishe mu mutima wayo tutazi. Ariko dukeneye gusubira iwacu tuje guhinga tworora atangire yorore dusubire twubake tuje tureke kwicirwa n'inzara hano muri kano kadego twaje guhuriramo.
Icyo twifuza yuko Kongo yadukorera nuko icambere yaduheza amahoro tukabaho neza population ikabaho neza. Barashaka yuko ituzanira nyine abasirikare kaducunga bagaducunga umutekano n'ibintu byacu, ico nico dushaka kandi bakatwegera bakegera abaturage bakavugana n'abaturage kandi bakadukorera ibintu byose byiza. Dushaka abasirikare rero bafite ibitekerezo byiza bakunza abaturage n'ibintu byabo.
Guhera mu mwaka w'2019 mu mwaka w'2020 twagize ibibazo bidasanzwe, abantu bahuye n'intambara zabakuyeho ibintu byabo byose by'ubushobozi bihesha kubaho, amatungo yabarafite yose yaragiye, amazu yose yarasenyutse. Ubu dufite ingaruka zabyo dutangiye kubibona, abana ko bararwara bwaki, abasaza n'abakecuru ko barapfa kubera nyine kubura amata bari bamenyereye kunywa amata. Tukifuza kuko muri mwaka w'2021 mu by'ukuri leta yohaguruka, ariko cyane cyane nkivuze leta, kuko leta ya Kongo twayibwiye kenshi kenshi kabisa, tuyereka ibibazo n'ukundi ingorane dufite, bagasa n'abantu batabyitayeho batabifite nk'ubushake. Tugasaba ko leta ya Kongo ihaguruka igakoresha imbaraga zose kugira ngo abaturage bagire umutekano, muzukuri bitanashobose bakiyambaza n'amahanga kugira ngo barebe noneho kuko abaturage bogerageza kugira umutekano, kuko abaturage turarengana. Tacaha twakoze titwandikiwe gufa no kunyagwa ibyacu no kurengana. Icyo umuturage aba akeneye kuri leta ni uko leta iyo tuje umuturage ikamuheza uburenganzira bwiwe, ibintu bye bikaba bifite umutekano, ariko twebwe twarenganye leta yayireba.
Urakoze Vedaste. Leta zunze ubumwe za Amerika irise mu president mushasha Joe Biden yarahicese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2021. Abaye president mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cha COVID-19 n'ingaruka zacu ku butunzi, n'ikibazo gitera gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azobahanganye n'ibibazo bitari bike birimo ihindagurika ry'ibihe, umugambi wereke ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuyobora. Haba abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe. Twavuganye na Professor Lionel Mesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Frederic bamvuga inyumvira umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari New York. Baravuga ko kugene Joe Biden azohangana n'ibibazo bitari bike asanze haba mu gihugu canke mu makungu.
Ibibazo bihari ni bibazo bigoye cyane aje gutwara, hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatori Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19, niho bamutoye itariki 20 mu 2020. Ejo rero barazi gutegira ibyaho COVID-19 yari igeze, namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika, n'abantu 2,24,000 nk'igitegire c'Abarundi n'Abanyarwanda bose bashize hamwe, abanyagihugu bose rondo abantu ni benshi, kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga 400,000 ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho hagihitana abantu 1,000,000 ku munsi. Urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye, mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora, yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane. Ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief, ararindiriye yuko azoca awushikiriza Congress kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19. Iciza nuko ama vaccine aramaze kuboneka, incanco ziramaze kuboneka, ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi, amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi. Urumva rero ikindi naco kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ari karasaba ya COVID-19 relief harimo nuko ngene bashobora kuzofasha abo badandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu.
Yego. Ambassadeur Gamaliel, kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri, ikibazo gikiasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cintagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane, naho leta ijani nshasha kubitorera inyishu izo tegerezwa ku byicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda. Mbona ari kihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu?
Ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu sibishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi. Icyo gituma n'uwo avuga ati ubu Abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cyerekeye urukoba, ikibazo cyerekeye abantu bavuye ahandi imigra, ikibazo cyerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba, ikibazo cyerekeye la justice pour tous mu gihugu, ibibazo byamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu. Nicyo gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe. Nicyo gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe mu gihugu ukumbure udaserukiye mu bantu muri leta nshasha yakoze. Ivyo rero ngira nivyo vyerekana ko agomba ko ibibazo vyose imigwi yose igira kandi bizokwamaho zoterega inyishu hamwe bashize hamwe zotorega inyishu ata musunikano. Ica kabiri ikibazo cabashikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubwo bukoba ntivyake vyovyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkinguzamateka. Abanyamerika rero vyarabateye ubwoba, baragize isoni cyane z'abateye cyane kuko bavuga ngo bahora bategwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora. Icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka ko gituma baciye bamusabira kuburanywa cyo kibi yakoze. Rero uko ibibazo biteye kigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye toze uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco biyishe imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo gusambura n'izo nzampa gusa n'uburenganzira bwabo. Igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko. Cumi rero n'uwo yahakora icyo gituma yahora baciye bamucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kirya gitero cha bajya abantu bita ko bashigikiye president yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka? Abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko ryari ribaye rya mbere irya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'Abongereza. Ni ikintu gikomeye cyane. Abitegereza ibintu barabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze mu imyaka amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto. Mwabibonye gute?
Mu bisanzwe burya ingene bihugu byubakwa mu bihugu ibyo ari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu. Iki kintu cyitwa demokarasi novuga ni ikintu abantu b'abahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira. Urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwase wakazigira, ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangiye urukoba, kubera mudasangiye ibintu biriya. Abantu baravuga bati ngo tubane mu mahoro, reka twumve demokarasi. Iyo demokarasi rero mu bihugu byari byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi tunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwizwa ko basumba abandi burya nizo ngorane byaba nibyo byabonetse rero hari ya kijya gitariki zitandatu
tuti mase muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimire na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi nifatu ari Maskarara. Makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro ari kumwe na Jean Fidel Niyongabo.